nk'iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, bagenzi muduteze amatwi, turi muri studio 5. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza inkuru zo mu gihugu cy'u Burundi. Ni umunsi wa mbere, itariki 7 z'ukwezi k'8 mwaka w'2017. Mugume ku maradiyo yanyu.
Turifuza rero ko abo dusanzwe dukorana cyane cyane abarongoye ziriya ntara igipolisi kiba cyabaduganyemo ko boheza bakongereza ingufu kugira ngo aba bantu ntibafatwe ngaha ejo ngo duce dusubira kubona baciye basubira kugaruka.
Uyu ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, avuga ku bantu bafashwe mu kiringo cy'indwi iheze, abantu bagera ku 160. Ni mu nkuru tubateguriye mu kanya, mugume hafi.
Muri abo abadandaza umubiri bazwi ku izina
mu Burundi, igipolisi gitangaza ko cyafashe abantu barenga ku 160 ku mugwa mukuru wa Bujumbura kuva mu ndwi iheze. Abo bahagaritswe ni bande? Nivyo umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Burikaneza agiye kudushikiriza.
Muri abo abadandaza umubiri bazwi ku izina ry'abamaraya ni 32. Igipolisi cyabafatiye muri zone ya Bwiza no hagati mu gisagara cya Bujumbura. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abo igipolisi cyita inzererezi bagera ku 94 biba mu mabarabara bakananywa ibiyayuramutwe, hanyuma hakaza abana bo mu ibarabara bagera ku 32, nayo mugugira 4 ugizwe n'abagore basegerereza 10. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi, asigura ko iyo migwi y'abantu iri mu gitero umutekano muke mu gisagara.
Aba bantu rero murabizi ko kuva mwaka uheze abajejwe intwaro bahagurukiye iki gikorwa cyo kugwanya aba bantu mu kubakura cyane cyane mu bisagara nka byose by'igihugu cy'u Burundi. Mukamubizi rero ko aba bantu basanzwe bakunze kuba inkomoko z'umutekano muke, mbese no muri bo harimo abavamo bagakora ubugizi bwa nabi nk'ubusuma n'ibindi. Hanyuma musanzwe mubizi ko ngaha mu gisagara cya Bujumbura, umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabihagurukiye cyane cyane mu mwaka uheze.
Naho yabihagurukiye ariko mu mbere n'amashyirahamwe hanyuma agateka k'abana abadubuganwa mu ntara baturukamo ntibateba gusubira kugaruka i Bujumbura. Nkurikiye asaba abatware b'intara zakira baba birukanywe kongereza ishaka.
Nuko bafatwa bagahanwa cyangwa benshi bakarungikwa ruguru, tukaza tubona baragarutse baciye bava ruguru. Turifuza rero ko abo dusanzwe dukorana cyane cyane abarongoye ziriya ntara igipolisi kiba cyabaduganyemo ko boheza bakongereza ingufu kugira ngo aba bantu ntibafatwe ngaha ejo ngo duce dusubira kubona baciye basubira kugaruka batagumijwe hariya, kuko twava duca dusanga igipolisi cyamye muri ka kazi ka kandi nyine kuko bari ko barafata ku munsi baca bagaruka bafata baca bagaruka.
Turetse abo bagaruka n'abakenyezi badandaza umubiri, igipolisi cyemeza ko akenshi gisanga kiko gihagarika abo cyari kimaze kubona muri uwo mwuga muri kahise. Nubwo bacibwe ihadabu bakanahabwa impanuro, umuntu yohava yibaza ko abo bakenyezi badafise abagabo bakabana ubwo buhumbu. Nk'uyu munsi kuri 32 bahagaritswe n'igipolisi harimo umuntu umwe w'igitsina gabo gusa, yari umusore. Hari amakuru avuga ko abagabo iyo bafatanywe n'abakenyezi batarirwa abo baca bahigituriye igipolisi. Icyo kibazo twakibajije Nkurikiye.
Abona bagomba gucyoza urwego rw'igipolisi, ibyo vy'akanoti ivyo nta bibaho mu gipolisi. Ufashwe turamubereka n'ikimenyamya nuko uwumwe yashoboye gufatwa agafatwa kandi agafatwa ntonga, twaciye tumubereka. Yaba rero yatanga ku kanoti, urumva ntitwari kumuronka ngo tumubereke. Abo batabereka n'ukuvuga ko bataba bafashwe. Umunsi bafashwe tuzoheza tubahamagare tubabereke. Abakunze gufatwa n'ivyo n'abakenyezi bidasigura yuko abagabo batarimo, kuko abagabo ahubwo nibo babigira nabo bantu. Abagabo rero akenshi ahakorerwa ivyo bintu igipolisi kigiyeyo ntabo gisangaho, ntabuza amahiri bakoresha, ariko nabo nyene rimwe na rimwe baraza barafatwe.
Umuvugizi w'igipolisi anatubwira indi ngeso yadutse, abantu bakotesha utwana n'abagendana ubumuga kugira ngo babasegeshe mu mabarabara.
Aba bana bazana gusega bajya abana mwabonye bateruye, harimwo abana bataraba iwabo babakotesha. Ni ukuvuga baragenda bagakotesha umwana ku bavyeyi biwe bagaca bamuzana bakamwiriza ku izuba nkarirya, hanyuma amafaranga yaciye bagaca bagenda kugabura na ba bavyeyi be n'umwana. Ibi rero vyo gukotesha biranavugwa kandi no kuri ibijya bimuga, ibimuga navyo nyene nyene amakuru gipolisi gifise nuko basigaye bagenda kubikotesha ruguru bakagenda ku mujyango utunze ikimuga ngo bakawohereza amafaranga ayo bayaba bank'ibihumbi 70 ico kimuga bagashaka kimanukana ngahe Bujumbura bakacuriza imodoka bashika ngaha bagashaka kijana kugitereka hajya mu gisagara kugira ngo gisege amafaranga begeranye murumva yuko ivyo ari ibintu biteye isoni binababaje cyane kuva na kera mu mico y'ikirundi umuntu amugaye yaheza agashaka afashwa n'ikibano n'umujyango
iruhande y'abantu barenga 160 igipolisi kimaze guhagarika kuva mu ndwi heze mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana carafashe ibitenge 3,322 vyari bije biva muri Congo vyafatiwe ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika muri zone Kinindo mu manuko bwa Bujumbura abari babizanye bazimanganye basiga igipolisi ariko bwato bubiri bariko barakoresha ntibagiye babujanye tubetse ivyo bitenge igipolisi canafashe kandi n'amakarata abiri y'imivinyu n'imoteri imwe y'ubwato ivyo byose kuri uyu wa mbere vyaciye bishikirizwa ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta Robert Eloge Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Rokoze lojwika neza tukiri mu Burundi abana babiri baraye baguye mu gitero cha grenade caraye kibereye ku mutumba Nyamurumba muri komine y'Intara ya Muyinga abajejwe intwaro bavuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko ubwo bwicanyi bwaba bwafatiye ku mwikeko w'uburozi abantu bagera kuri 5 barahagaritswe n'igipolisi kumvu z'amatohoza mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze arabidushikiriza
Mu rugo rwitwa Asumani Nsabimana niho haraye hatewe grenade yahitanye abana bibe babiri aho ico gitero caba nyine urugo siho yari inarugo n'abana 5 nibo bari mu nzu aho twashika kuri urugo rugo twasanze umukenyezi wa Asumani yarengutse ku nyamira mabi ariko twahasanze umwana yisumbuye avuga ko yanagize n'uruhara rudasanzwe kugira haboneke abarokoka muri ico gitero
izo nkozi z'ibibi zimaze kuza zaje mu masaha isaha imwe n'iminota 50 bamaze kuza bati baca inyuma mu kigo bamaze gusiyuka mu kigo rero baca batera iyo grenade turimo turafungura ice rifata abana babiri umwana umwe yitwa w'umuhungu Nishimwe Amir umukobwa yitwa Irangabye Samia jewe na cyenge fata agahungu kitwa Sendege Amis cyaraga teruga mu kindi cyumba mama nawe carankwega nawe njenda mukwegera mu wundi muryango cyangwa masohoka nca mvuzinduru abantu nyine bacha baraza guhurura ibintu niko vyagenze kweri
mu miryango y'ababuze nta wikekwa ariko uyu mwana yemeza ko hari urundi rugo bari basanzwe bafitaniye amatati atashimye gutomora neza yariyo
hariho umugabo yitwa Kaburo Yisa habaye umugore wiwe yishiramwe mama avuga ngo apime kilo kimwe ngo azomusanga hangagira igitero ngamaze kugira igitero ngazobutemagura twese amaze kugutemagura twese ngo dushirire rimwe kubwa rero umuntu urumva kandi hantu yo kwikeka kweri
nani amishiramo kubera iki
umva nkeka byo ko barakagayo ego nagasuzuguro
umukuru mutumba Nyamarumba banzira umuhito Pascal yarakurikiranye iki kibazo kuva akironka inkuru yatubwiye ico amatohoza ya mbere yerekana kucatumye ico gitero
naragerageje turafata umudame ukeke kwera yari mu bibazo byinshi maze kumubaza namutwaye ahantu ndamubaza none wewe imbere yaha ibi bitaraba nta muntu mwana ufitaniye ikibazo je yaravuze ati mu mujyango nta numwe nje nari mfisemo ariko imbere y'ababanyi tubana araho umubanyi tigeze kuburana maze kuburana hatwara umutware mwari murajabo niba twara umutumba ngo bamaze kuburana rero habaho kuburana ko babura napfa ngo no mudami ngo numurozi uwa mutwara ko ari umurozi nako avuga ati none umuntu yo bari inde ati numudame twaburanye w'umugabo yitwa Kaburo Yisa
mu kibano amatati yari hagati y'iyo miryango ibiri yarazwe kubwo uyu mukenyezi uburozi bwikekwa ku muryango watewe ku mugoroba w'Uwimana ntibugira ifatiro
oya nta burozi twomubona ko nta kintu twomwagiriza kiboneka dushobora kuvuga ngo niki tumwagiriza ko ari umurozi twebwe ku ruhande rwacu ubu nyene bamwiyumvira ko nibabona yuko bamuzi ku burozi twebwe ntashe tumuzi ko turi ababanyi kubera turabanye neza abana baragendera turagende baragendera neza twebwe ntashe tubazi ko tumuzi ko ku burozi kandi ntashe twomwagiriza
abantu barugwa kuri 5 baramaze guhagarikwa n'igipolisi kumva z'amatohoza ari karakogo imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
turagushimiye Jean Bosco ndarurinze tuve mu Burundi dukubitire mu Buganda mu gisagara cha Kampala mu Buganda harangiye ibirori by'impunzi ziva mu bihugu bitandukanye zerekana uburyo bateka ibiribwa bitandukanye byo mu bihugu byabo mu byari mu rwego rwo kugira ngo zikomeze imico yabo. Umunyamakuru mushasha w'ishuri rya Amerika i Kampala Inyatus Bahizi arabidushikiriza.
Ndi hano kuri Uganda Museum ahabereye ibirori byo kumurika uburyo impunzi zo mu bihugu bitandukanye ziteka n'indyo ziteka n'ukuntu bafungura. Ubu ngiye kugeraho batekeye ndebe bimwe mu byo batetse n'impamvu baje kumurika umuco gakondo wabo byo guteka. Ndeka mvugane n'umwe mu bitabiriye ibi birori. Wowe witwa nde?
Je nitwa Bamurange Jori, ndi impunzi n'abaraha ni impunzi abo mubona ahangaha.
Uguturuka mu kihe gihugu wowe?
Jyewe n'urukwi i Burundi. Ni impunzi ziriho zirateka. Aba naba Ethiopia ubona hangaha naba Eritrea bariya n'abanyarwanda kazi bariya n'abarundi kazi hirya n'abakongomani hirya ubona na basumaria kazi kwe nk'abarundi turiho turakorera hangaha twatetse indya bita umuceri duteka n'inyama twabitetse mu Kirundi kera urabizi neza yuko abantu batekaga inyama mu buryo bwo gutogosa niko twabigenjeje umuceri wacu nawo twabugizemo gake wabaye wacu wa Afrika.
Intego y'ibi byose ni iyi?
Ni ukugira ngo bagaragaze impunzi natwe ko hari igikorwa dushobora gukora muri iki gihugu. Aba Ethiopia batetse ibiryo bita anjera. Anjera ni iyi yani ibiryo bakora mu ifu y'umuceri na ningano nyeya bakabikora mu buryo bwabo nyene.
Dukomeze rero tugire no hari. Wiriwe mama?
Wiriwe.
Amakuru yanyu? Ndabona muratetse utetse biki?
Ntetse ibijumba bya Kinyarwanda, ntetse ibihaza n'ibishyimbo byiza bya Kinyarwanda. N'imboga za dodo. Mbiteke hamwe.
Niko musanzwe muteka Kinyarwanda?
Eh, turabigereka. Babyita kugereka bya Kinyarwanda.
Aha, mwagereke. Ubwo intego rero ni iyi, ushaka kugera kuki?
Intego dushaka kugeraho ni indangamuco yacu. Nicyo twagendereye. Twaje gushaka isoko ni bajye baduhamagara ashaka no bafite abashyitsi afite ubukwe afite ibyo gukora byose akaduhamagara tukamutekera.
Aba ni abakongomani ni indya z'abakongomani tugiye kureba izisaha tunataka kangariya na niya bakongorizi. Iyi ni isombe bayica mu mababi y'imyumbati bakayiteka mu buryo bw'igikongomani nk'umuco w'igikongomani. Bashiramo inyama cyangwa ugashiramo ifi yumye ugashiramo n'amamesa n'amatunguru ibishakwa byose kugira ngo isombe imere neza. Uruhande rw'izi mboga yatetse z'isombe abariraho karya kagandeba n'uburyo bwoye n'ubugari bw'imyumbati mugabo tubukora mu bundi buryo
tunayita kwanga.
Kwanga, yes. Iyo kwanga rero tuyishyira kuri isombe yaryoha cyane.
Kandi hano
aba nabo naba Sudani kazi barimo barateka mu ndyazi wabo muri Sudani. Urabona ukuntu bakatakase ibirayi nago babitetse mu mafiriti ahubwo babitetse mu buryo bwabo. Hari arimo arakaranga inyama y'isosi nuko ayikaranga bafite n'imikati bajya barisha zirya nyama nyine.
Isaha yo gufungurira geza ngo kusahani anje hari ubwoko bw'ibiryo bugira nko kuri 20 hano mu kiraro ba Ethiopia, isombe y'abakongomani n'indagara z'abarundi biraryoshye kabisa. Naza kuvugana na bamwe bari kumwe kurya n'abamaze kubiryaho kumva icyo babivuga uko byabaryoheye. Reka ntangirane nawe Olivier.
Amazina ni Mugisha Olivier. Ibiryo byari by'ubwoko butandukanye
byarushije cyane kuryohera n'ibihe.
Hari ibiryo by'Abaganda byo bita ibinyebwa byari biryoshye, noneho kazaramo ibiryo by'Abasomalia bavanzemo inyama bakavangamo n'amagi nabyo byari biryoshye.
Abakongo mukunda isombe ni ibiryo gakondo.
Isombe aho impuriye naho nubwo nasanga bayitaye mu nzira ndayitora kuko ni ibiryo nakuriyemo ndabikunda cyane. Rero ni nk'umucyo wacu mwimerere. So isombe aho nyibonye hose numva nashitse nta kibazo. Nayiriye niho ahubwo yari nyinshi cyane kuri sahani yanjye.
Tushanga twandyoheye twiwacu Burundi.
Indya zose mugutwariza hamwe zari.
Sawa, ryoherwa.
Nari Ignatius Bahizi, ijwi rya America, Kampala.
Barakoze cyane bagenzi bacu mu Burundi no ngaho I Kampala dushikirije ayo makuru muri ko mwumviza radio ijwi rya America isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 I Kigali.
Ijwi rya America amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya America.
Radio ijwi rya America isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuva ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwindwi gushika kujya 20 kujya kabiri murantunga z'ukwezi k'umunani umuhuza w'abarundi Edouard Uwimana aherekejwe n'abandi bategetsi yarabonanye n'abarundi batavuga rumwe na leta baba mu bihugu byo hanze mu nama zabereye mu gisagara cha Helsinki mu gihugu cha Finland. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Lionel Ndayizeye aheruka kurangiza amashuri muri kaminuza yiswe Libre mu Burundi akabakurikiranira hafi politiki y'igihugu na Stani Iranyibutse arongoye ugwaruka rwo mu mugambwe FNL yemewe na leta y'u Burundi. Baravugana kuri izo nama dutega matwi tutangure dutega matwi Stani Iranyibutse.
Ego cyane murakoze cyane iyo nama twayumvise mbere je natakumva kuri 24 hayumvise mugabo twigeze tumenya ati havuye mu iki twigeze kumenya uko yatanguye kandi nk'ugwaruka mu Burundi.
Turi kumwe kandi na Stani Iranyibutse tumubaze icyo kibazo nyene. Stani, iyo nama ika igihe muhuza yabonana n'abatavuga rumwe na leta cyane cyane abahurike mu hari senare de iyo nama mwarayimenya?
Ubwo murakoze cyane. Iyo nama nubwo ko twayumvise twarayumvise ko ari inama yabaye nibanga se twebwe kubande rwanje narakeje cyane leta y'u Burundi kubona yarashoboye kwemera ikaganira n'abatavuga rumwe.
Stani, uko twabivuze twavuze ko umuhuza ari we yabonanye naba amakuru twaronse avuga ko ari umuhuza yabonanye naba tegetsi bamwe bamwe bari mu hari Senarede nabandi batavuga umwe na leta ntitwigeze tuvuga ko ari leta y'u Burundi yaganiriye na Senarede. Ivyo murabishira ku muzirikanye kugira ngo ntitwave tuvuga ibintu tutaronka amakuru ntitwaronka amakuru tuzavuga. Yereka tugaruke kuri Lionel mwari ko muravuga ko mwari mwumvise iyo nama.
Ego twebwe twavuga kugaruka mu Burundi twumvise iyo nama mugabo generalabwiye yuko nari nabwiye yuko twamenyesha kuri France 24 aho byavugiwe cyane mugabo ntitwamenye kuri iyo nama yatanguye kandi ntitwamenye ko ingene yaheze. Umva ntitwamenye ibyavugiwemo ntitwamenye ibyo bafashe kuko umaze kubona umuntu nk'umuhuza arinze ahaguruka akavuga ati kengiye gukora nabajya no kuvuga yuko haba hariho ubushake. Ubwo bushake rero twari turindiriye twebwe nk'ugwaruka mu Burundi nta mafi dukeneye kumva kandi byavuyemo kandi nk'ugwaruka mu Burundi ntitwamenye ibyavuye muri iyo nama kandi twari dufite inyota yo kumenya ibyavuye mu nama muri iyo nama kugira dushobore kubona ituze mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Mu kurindira kumenya ibyavuye muri iyo nama hari ikintu ku giti cy'urwaruka cyanke ku giti cy'urwaruka mwipfuza ko abo bategetsi boganira ko mu gihe ibiganiro nk'ibyo byasubira
na cyane cyane tugwe nk'urwaruka urabona ngaha mu Burundi urabona kuva aho uyu nyakubahwa umukuru w'igihugu mu 2015 hatorewe marabona yuko hari ingingo zimwe zimwe zagiye zirasohoka zo kudatanga akazi ibintu birinze kuja kumugaragara ati nta kazi kazishyura gutangwa uranka tuvuga urwaruka duhinjiye amashuri uba umva ni nka bombe ibicuritse.
Ndabona na Stani yagarutse. Stani, mwariko muravuga ivyerekeye iyo nama mubandanye?
Ego nanje iyo nama nkuko mugenza ndabivuze narayumvise mugabo nkayumva yumvise uko nyene sinzi ngo yateguwe gute mugabo cyarice igituta iki ikintu turindiriye gishika nuko dukeneye kumenya ibyo byaravuye muri iyo nama nta birebire rero twoshobora igice tubivuze ko byinshi turamenya by'ukuri iyo nama yari yerekeye iki baganiriye ibiki cyafunditswe n'igiki kugira na twebwe urwaruka ndetse n'abarundi twumve icyo yoba yaravuye mu rutu turacabirindiranye igishika
iyo nele namwe muri ngaho ntimwari bwaheze kuvuga ikintu mwifuza ko abo bategetsi boshika ko mu gihe ibiganiro nk'ivyo vyosubira aho turiko tuvuga sinzi ko ari ibiganiro canke igihe umuhuza yosubira kubonana n'abandi baserukira nka Senarede n'abandi bose batavuga rumwe na leta baba hanze igihugu haba iburaya canke muri Amerika
urabona iyo bigeze byinshi biko biratera imbere ariko tuvuga gutera imbere two dusubira inyuma sinzi nubona yuko abanyapolitiki hagati ku mpande zitandukanye n'ukuri barabe hagire barekure umare kunda rekure kugira bashobore gutorera imisho y'igihugu ikibazo kiri mu Burundi kuko tuko turatumwanya cyane n'ukuri yaba leta bari muri leta yaba abari muri opposition radicale n'ukuri barabo ikintu bokora kinyaruka mbere gituri mu cyo kinyaruka kugira dushobore kuronka ituze mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko tuko turasubira inyuma biteye ubwoba kuko urabona yuko n'amanama mpuzamakungu no munsi urabona ko tutari ko turabemererwa kuyakira nga mu Burundi kandi muri 1994 twarayakiye
murafise intumbero mwotanga ku ruhare rw'abakiri bato muravuze ko bakwiye kuporosha impande zose murafise icyumviro gishitse mushikiriza
icyumviro gishitse ku muntu washikiriza no kutubwe ko Burundi ari nk'impeto ihetse abarundi ihetse mwarabonye izuba ryacu ryakira abarundi narageze kubwira umuntu ati mwarabonye igihe gito cyabura mu Burundi ntabyo kuvuga ngo wowe wavuye muri FNL ngo uri umusore DFDD bose baratinda ku murongo bakarara aho imiduga yabo ikarara
mushya na Estani namwe iranyusa telefone yanyu ntiyari kurakora neza sinzi ko telefone yanyu canke ari ahandi mu hinga bw'ivyuma ariko mushobora gusozera iki cimvuye mu ariko murashikiriza cerekeye ibintu mwifuza vyoshigwa ku rutonde rwa mbere
muco jewe nifuza bivuga yuko murabona ibihe igihugu gitiyemo ibihe bidasanzwe cyane ibihe byasubije igihugu inyuma ndetse ubijyanye mu bifata byose mu butunzi muki ibintu byonke no mu ndero ibintu usa no kubona byasubije inyuma rero twe ibyo twifuza ni kuvuga uno munsi mu gihugu hariho agahengwe naho urabona kuva ureka zaratanguye kuva amatora atangura babigumamo mugabo uyu munsi urabona yuko agahengwe ariko rero twe tuvuga cye mvuga nti n'ukuri ibiganiro nibibe mugabo abo banyapolitiki icya mbere buharura yabanze bakunde umuntu wese avuga ko aserukiye umunyagihugu nabanze akunde umunyagihugu
ndabona telefone zibandanya kugorana tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika risamenyera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Arcade Bigirimana Arcade mwiriwe neza Arcade muratwumva muri hehe Arcade
imunara ya Burundi mu gihugu cy'u Burundi
murafite ikibazo murafite cyumviro turi ko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye inama umuhuza yagirishije abatavuga rumwe na leta baguriyemo abari mu hari Senarede aho hari imundwi iheze hari kuva ku itariki 30 gushika tariki ya 2 ukwezi k'8 murafite cyumviro murafite ikibazo
ndafite ikibazo nubishikiriza aho kubyabere hariya muri Senarede
yego
nuko bano banye politiki woshira ukumvikana imbere bakareka kuza barakumirana bakaganira bakaraba yuko runo gwaruka gore kwa gwa mu mporero ngo mu gihe cyo Burundi haraciye imyaka 2 atarukite mataka zira ugwaruka rurose kukubera inyungu z'abantu bamwe bamwe banye politiki rero kandi ngiye kukubera mu gihe cyo Burundi n'amafaranga ifashanyo zakiye zihagarikwa gihe cyo Burundi tubona umwenga kiri muri yambaruko nabagize amahirwe yo kuronka akazi hari abatarahembwa amaze hafi imyaka 20 imyaka 2 batararonka umushahara rero nico gituma mvuga nti nibashira inyungu za bene gihugu imbere baganire
reka ariko duhe ijambo Lionel agira ico avuze kubishikirijwe na Arcade Bigirimana avuga ko abarundi ahubwo abanyapolitiki bakwiye gushira inyungu z'igihugu imbere reka bakarekuriranira bakumvikana nka kurya bavuga ko mu mpari zose haba ibyo bita mu cyongereza win-win situation nyarutsa mushi na Lionel
ego je uko no bivuga rishikirije n'ukuri babona igihugu cy'urundi cyafishe ingorane n'iyo nyene ingorane amaze kumva yuko abantu bashobora kubona ati ntibahembwa marumbisi byasohotse byari ukungena umuntu yahora agura amayinite ibihumbi bitanu mu nyuma tuyagura ibihumbi mirongo ibiri na bingahe icyo ni byerekana yuko igihugu by'ukuri harimo ikibazo nubwo uno munsi wo guhaze widetaca ukagenda mu modoka nziza warota icyo gitoro ukaca ugatumba ukavuga ngo tuzobaho ngo ibintu bizogenda neza cyane ngo imyaka ngo iraheze ibiri ngo bavuga yuko cyadupfa mubwo urabona yuko hari ikibazo icyo kibazo rero ubwo buntu butariho igihe mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu icyo kibazo nicy'ukuri nicyo ituma abanyapolitiki bakwiye kujya hamwe kubyo bashobora gutoranyisha cyo naravuze ati nta kibazo cyabayeho mu Burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cyari gikwiye kubaho kugira dushobore gushyitsa aho dushyitse muri yagone gushyitsa ino saa tatu turamu
egome namwe estani iranyutse kuri icyo cyumviro cyashikirijwe na Arcade Bigirimana avuga ko abarundi abanyapolitike cyane cyane bakwiye gushyira inyungu z'igihugu imbere kugira ngo bashobore gutorera inyishu amatati bafitaniye hagati yabo duga ku ijambo mu kanya gato
ego twese icyo ni cyo cyumviro rwa twari dufite mu
Moshe na he stani turwa kugaruka ko mukanya ariko reka tubanze duhe ijambo John Bosco umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika mwiriwe neza
kwiriwe mwereko mubivuze ni John Bosco nkaba ndi mu ntara ya Nyonge mu komine Bugarama
ego me murafite ikibazo murafite icyumviro
bo ego ndafite icyumviro usomye ku rubuga ngurukana bumenyi bwanyu nabonye icyifuzo cyanyu mpereye ku bijyanye n'umuhuza ndabona neza ko umuntu atumira abatategereje gutumira kuko navuze neza ko ahamvuga nk'userukira ishyirahamwe AFGD ni association de la conscience de la jeunesse pour le développement intégral et multisectoriel undi ko ndaraba rero ugarukwa n'uko ahanini bikunda kubabara mu gihe abanyepolitiki bataba bariko barahuza iyo rero umuhuza atumiye nabi mu kuvuga nta kabuza ko n'ibyo baba barimwo bigenda nabi akenshi rero turabona ko umuntu ugwaruka rurakumirwa cyane rutumirwa muri aya manama kandi akenshi bama bavuga ko ugwaruka ari bwo Burundi bw'ejo ikindi tugiye kuraba turabona ko abanyepolitike mu gihe baba bagiye kuganira ntabwo bashyira imbere inyungu z'abenegihugu bashyira imbere inyungu zabo yumva rero icyo kiragoye hanyuma ikindi turabona ko umengo imico n'akaranga byarakumiriwe aho umengo tutagiye mu mahanga ibiganiro ntibyoshoboka kera ndazi neza ko iyo habaye amatati hagati y'imiryango ikibanyi hari habo bita abashingantahe baragenda bakabumviriza bagaca urubanza ibintu bikagenda neza bikongera bigahera none uyu munsi ni mu makungu ni hirya no hino ariko nta kundi ko twemeye gutakaza imico n'akaranga reka tugende icyo rero mbona cyokogwa ni uko abanyepolitike mu gihe baba bagiye kuvugana ku kibazo cya politiki mbona ngaha mu Burundi bogenda koko bazi icyo bagiye kuvugana ko kuko akenshi bashyira imbere inyungu zabo aho gushyira imbere inyungu z'abenegihugu kuko turiko turaraba ibi bintu nta n'iminsi itatu byohera mu gihe abanyepolitike boba ari abantu bavuga bati twebwe tugiye gukora iki kintu koko kugira itorere inyishu ikibazo kiri mu Burundi ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane cyotuma iminsi ibiri itatu ine ukwezi ndetse n'umwaka uhera iki kibazo kitavuye mu nzira mu kudashaka kwabo
ndagushimiye cyane rwose ndashimiye na Lionel Ndayizeye turabashimiye abanywanyi wa radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo byabo turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese
harakoze mugenzi wacu Fadef Nkundikije muradutunga murumva yuko telefone zari zabaye ndanse mu kiganiro ciwe aho yaganira na Lionel Ndayizeye hamwe na Iranyibutse arongoye ugwaruka rwa FNL Iranyibutse Stani makoze mwebwe mwese mwari ko muradutega amatwi murana makuru mwari muri kumwe na Oyane Tangishaka tubibutse ko mushaka kuronka amakuru y'iradijwi rya Amerika yandi kuri site ya internet tubibutse adresse ni wezi3@ radio yacu voa@.com kuri Facebook no kuri Twitter naho nyine niho turi adresse yacu ni voa radio yacu email yacu nayo ni radio yacu voa@gmail.com mwari kumwe na Oyane Tangishaka murakoze